VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe abatumviriza mwese, kuri mikro muri kumwe nanje Rosine Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Ntawe yari bwakoreye nabi, nasaba abamutwaye ko bamuturekuri, turi mu gahinda kenshi n'umubabaro. Mwiyumviriye ku bana bacu n'umuryango, twasaba ko mwamuturekurira mukamutura, none bahetse kwiga.
Uwo ni Godebert Hakizimana, umufaso ni umumenyeshamakuru Jean Bigirimana, atawuzi irengero ryiwe kuva kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi, Abarundi babandanya guhungira mu Rwanda biyongereye, turazibamenyesha mu kanya gato mu biganiro byacu, murabe hafi y'amaradiyo yanyu. Indwi iraheze atawuzi irengero ry'umumenyeshamakuru Jean Bigirimana asanzwe akorera ikinyamakuru Iwacu. Kuva ku munsi wa mbere bimenyekanye ko yazimiye, abatari bake harimwo umufasha wiwe n'amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru barasabye ko bamufashe bomurekura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Indwi yarumanye neza umunsi ku wundi, umumenyeshamakuru Jean Bigirimana atawuzi irengero ryiwe. Kuva ku munsi wa mbere bimenyekanye ko yazimiye, abatari bake barasavye ko bamufashe bomusubiza umuryango wiwe. Muri bo hari umuryango w'abamenyeshamakuru batagira imbibe, Reporters sans frontières, unari mpuzamakungu rw'abamenyeshamakuru ku isi Fige, hamwe na kimwe mu menyamakuru yakorera ari Iwacu. Ku munsi wa gatatu w'indwi, umufasoni wa mugenzi wacu Bigirimana abicishije ku isanamu yasohotse ku rubuga rwa interineti rw'ikinyamakuru Iwacu, yinginze abafashe umunega wiwe kumusubiza. Godebert Hakizimana yabonetse akikijwe n'uduhungu twiwe tubiri, kamwe k'imyaka umunani n'akandi k'imyaka itatu.
Nitwa Godebert Hakizimana, afise imyaka 28, umubyeyi w'abana babiri. Dukrasi afise imyaka 8, Timitera afise imyaka 3. Aciye iminsi 6 ata gakuru k'umushinga ntahe wanje. Ndumva nukuri je ari umunyamahoro, ni umuntu yakunda akazi, yakora akazi kiwe neza. Ntawe yari bwakoreye nabi, nasaba abamutwaye ko bamuturekurira, turi mu gahinda kenshi n'umubabaro. Mwiyumviriye ku bana bacu n'umuryango, twasaba ko mwamuturekurira mukamutura, none bahetse kwiga.
Umukoresha w'umumenyeshamakuru Jean Bigirimana asaba inzego z'umutekano n'abandi bose babijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo atorwe. Leandre Siku yavuga, umuyobozi mfatakibanza w'ikinyamakuru cigenga Iwacu, akaba n'icegera c'urongoye OPEB, urwego rwo guhanurana hagati y'abamenyeshamakuru b'Abarundi.
Twebwe ikintu dusaba nuko umumenyeshamakuru ababishoboye, ababijejwe baba mu nzego z'umutekano cyangwa abandi badukorera, bukora uko bashoboye kugira ngo uwo mumenyeshamakuru arekugwe, kandi twizera yuko ubuzima bwiwe butarasinzikara. Inzego zibijejwe nizikora uko bishoboka kose kugira ngo aboneke aje mu muryango wiwe, natwe asubire ku kazi twamujeje.
Bikimenyekana ko umumenyeshamakuru Jean Bigirimana yafashwe amwe mu makuru umuryango wiwe wakuye i Bugarama mu ntara ya Muramvya, aho bivugwa ko yafatiwe nuko yoba ari yahagaritswe n'abantu bari mu muduga w'iperereza. Ayo makuru nyene yemeza ko yoba yahowe ingendo yahora agira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibi birabeshuzwa n'igipolisi. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Ivyo vyobazwa bamufashe kuko ntiyafashwe n'inzego z'umutekano zo mu gihugu cy'u Burundi dusanzwe tuvugira zimwe zimwe. Aba baramufashe rero nimba yarafashwe koko nibo baheza bakabazwa ivyo baba byaratumye bamufata.
Umuvugizi w'igipolisi yemeza kandi ko gushika ubu atakintu na kimwe cemeza cahe ngo cerekane ko umumenyeshamakuru yafatiwe i Bugarama.
Hajya ahantu ibugarama bavuga hariho abapolisi basanzwe bahakorera, hari n'abasirikare basanzwe bahakorera, hari abajije umutekano bahakorera kuri rya barabara. Nta muntu yoshobora kuhafatirwa ngo yinjizwe mu modoka yindi kanaka, abo bantu ntibamubona cyangwa n'abanyagihugu baba bari hajya murazi ko hamahara abanyagihugu buri mwanya kandi benshi ntibashobore kubona ibyabaye. Uje ukavuga ko habereye ibintu nk'ivyo hanyuma abapolisi bacu bahakorera ntibabe barabibonye, ucamva ko ivyo ari ibintu bitangaje cyane, ari naco gituma umuryango we wasabwe koza nk'umuco abariko barakora amatohoza kugira ngo babanze barabe koko ko ivyo bivugwa ari vyo koko ko uwo muntu yaba aho hantu yarahashitse hanyuma agatwagwa nabo bana hamamaze gusanga ariko vyagenze baheze bace batangura amatohoza kugira barabe ko bashobora kumutora nimba baramutware hajya ha nabo barabikoze bamenyekane hama baheze babibazo
iruhande y'amashirahamwe mpuzamakungu yasavye kumenyesha makuru Jean Bigirimana yorekurwa akerekana n'amakenga afise ku mutekano wiwe harimo n'abategetsi. Umuhanuzi ajejwe kumenyesha makuru mu biro vya president Nkurunziza Wirinyamitwe yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter avuga ko atewe umutima uhagaze n'ivyashikiye mugenzi wacu Samantha Power. Nawe yasavye leta gukora ibishoboka vyose kugira ngo Jean Bigirimana atorwe. Yashimitse amenyesha ko inzego z'umutekano arizo zijejwe amajana amaza ya mugenzi wacu Bigirimana. Kuva kuri uyu wa kane ikinyamakuru iwacu caruguruye umuhora ku rubuga rwa internet aho gisaba mwibanga umuntu wese afise amakuru yaho bahanyegejwe Jean Bigirimana kuyatanga. Kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze haturi wamwe mu maradio na televiziyo vyigenga Jean Bigirimana abamenyesha amakuru wa mbere abuzwe irengero ikiringo kirekire kandi n'inzego z'umutekano zikemeza ko zitazi irengero ryiwe. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ibitigiri by'abarundi bahunga byariyongereye muri uku kwezi kw'indwi I Kigali mu Rwanda abariko bariyandikisha bavuye ku majana ane baharuwe mu kwezi guheze bagera ku majana umunani. Ni nkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Dushitse aho bita Gikondo akoresha ramwe gitayimond HR twasanze abarundi benshi baje kwiyandikisha bamwe mu twashoboye kuvugisha bavuga ko bahunze ibintu bitandukanye
cyemeze indwi zibiri nayo sansonwa mu kinanira kartie ibangamiwe cyane kandi je nkaba narigeze gufungwa aba hari hasohotse umutayo wo kundondera data twarose liberté provisoire ico gituma rero naciye mpitamo gukinshura kugira ntibamfate kuko umutayo wari wamaze gusohoka
na je tariki zibiri z'ukwezi kwin kumwaka nyene nari nagiriwe itotezwa ku kazi nyuma rero bakaguma bashaka kuntoteza kugira abamfunge ha ibintu bashaka kunyegeka ko
mu bindi waje vahe
ku ruhororo nari umu infirmier
umuganga umuforoma
nta mahoro nari numva afise abimaze gufungwa ndi umuntu w'umudamu nkajya mu gasho nkamara iminsi mu gasho abana bari mu rugo urumva
uraseho
yarare aho yatanguye kuza
novuga ibintu bibiri bikuru bituma tugira ubwoba murabona nubono kwitashe bidita major general yaheruka gufata ingingo yo guhagarika amakonje y'abasirikare arasaba nuko abari mu makonje bo yavamwo byihuta ivyo rero mu bihugu byose ningingo zifatwa mu gihe cy'intambara cyangwa ugasanga ningingo z'imburi ikindi novuga murabona hariho ingingo leta iheruka gufata yo kwikura mu muri inama y'abakuru bihugu ba Afrika rikibera I Kigali igaca ifata ingingo gihuti kubakurayo ivyo nibintu abantu baca bagira ati hariho ibindi bintu biri nyuma nkumbure uravye kuntu umutekano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda uravye kuntu abantu byo guterana amajambo ico si kintu umuntu yofata ko gisanzwe
mbo ikintu mbona gituma abantu bahunga ku bwinshi bibaza nyene bisanzwe biri mu Burundi umutekano muke nkaho je na jemva hariho amaliste menshi cyane gose twumvise yuko ari abantu bashika amajana ne na barenga
muri
site ya Ruhororo none ufise uburyo bwo kugira uhunge ufise byangombwa uvuga ati reka nterure ngende none urazi muri site bahera ku bantu baboneka ko bafise ijambo bakiyubwe incabwenge nanje urumva ntibondebera izu
Uburundi busa n'uburiko burahomba kugugwaruka ruva kwiga hanze rukagarukira mu Rwanda kubera ubwoba bwo gusubira mu gihugu c'amavuko. Patrick Citegetse yaramaze imyaka 5 ariko ariga mu Buhindi ubu yashimye kugarukira mu Rwanda kuko atazi ivyo mushikira asubiye iwabo.
Jewe naratinye ko pasiporo yanje yanditseho ko mva musaka kandi abantu bose bakambarira ati wowe ntujeyo navuyeyo kera bitaranaba ariko ikintu ca mbere kintuma ntashobora guhonyora mu Burundi nuko abagenzi banje benshi bamaze gupfa abantu twiganye abantu narinzi ko bashobora kuzompa nakazi bamwe sinzi nkiza aho bari abandi barapfuye nokuri birababaje cyane aho jewe nshobora kuba mpejeje naze ko ngiye gukorera igihugu numva babaye ko ntashobora kuba noje mu Burundi.
Ibyo bijeje kwandika impunzi bimenyesha ko ibiharuro vyiyongereye inshuro zibiri muri uku kwezi kw'indwi ugereranije n'ibiharuro bari bafise mu mezi abirarangiye. Frank Rugumanya n'umunyamabanga w'umugwi urongoye impunzi ziba mu bisagara.
Uku kwezi haribonekeje cyane abantu bahunga hamwe biva ku mfutse imaze imisi zibonekeza ubwicanyi dufate no kuri umushinga amateka afsamos navyo nyine byatumye hari abantu baje bahunga ku bw'ivyo mugara rero nabandi rero bava mu izi ntara atarabi Bujumbura bamwe bavuga yuko batashe basubiye Burundi bakababwira amakuru mu manama nabo ntibitaba manama bakabona ko umutekano wabo ugeramiwe ngukora batitavye amanama
mwongeye ko no munsi wo kubaka ibitigiri bimeze gute
ibitigiri ko bimeze mu isanze twara twandika mu bitigiri bije mu majana 200 ku munsi kandi twakora nk'imisi 2 gusa tukaba turangije ariko ubunye biyongeye ko ijana ijana ku munsi umva bisigura ko twandika hafi majana 4 amva ni mu majana 3 na 60 na 70
gukije ejo mwanditse
bangana ejo twanditse abashika mu majana 3 na 60 uyu munsi duhagaritse ku majana 2 na 50 kwera ubwo umwanya uri kuragenda abo basigaye zusha tubandika ejo
mu gihe HCR yari yategekanije kwandika impunzi iminsi 2 kubera ubwinshi bw'abaza kwiyandikisha ari bashasha HCR yahisemo gukora iminsi 3 gushika kuri wa 5 abandi baguma baza kuri wa 4 habwa isango ryo kwa 23 z'ukwezi k'umunani ko ariho bazogaruka kwandikwa. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Je vraiment nagomba ndabashimire imwe ku bumwe twaraye twerekanye kuri rya fere y'imoto ya mwana mwarabibonye ko tugiye hamwe abajene b'abaseriko n'abarengero bishobora gukora ibintu bikomeye
ureke rukuri
mwabonye abapolisi
hagarahonyene
turapfuye mwabahungu hagarahonyene amakwetu
Yafashwe ndi police bari kumwe nibindi bigugu by'abaseruko bahenzwe na wa muhungu ngo John bwabugesera.
Urazingene warunteye ubwo. Ari ngize ngo nizankoze zikibizi dusubiriye.
Umve.
Ari gi police ntacho.
Uti ntacho gakade. Uti ntacho no kuri kwimana. Wibatse ko babatwaye kubasiga amavuta. Akashaka nkora mu nkopfu akashahureka. Ah karabaye shaka sore. Aho we ntubona ko ari umugamba barengero bagize kugira ngo abahungu agahungu kanje basubire kugatsinda mu gashoga wabo.
Oya.
Habibona shaka bibona. Kijya gifuca umurengero ngo ni John amwibohera ko. Nari ndabizi ko atacitsa kimuzanye ngahi rusange.
Vya John navyo bijemwe gute ko bavuze ko bafashwe n'igi police
niwe yabagurishije nta wundi
cyagenze gute
ntibabasanza hujya John nyene nyakurushwa yabakoranirije data wanje ngo bari mu nama kombe ya uwe yabegeranije ngo baze babayore ndabizi ko barengero bagomba kumpekura
ntako ariko gazibera ubutaranamenya ninge ni ibintu byagenze utangure kwagiriza barengero
umfu Oya weho ndabizi weho wa mugomba kuba kindukira imisi yose
Uvenda kubwireze be
Navyumbwira ngaho Uraje ngaho kigira nkuko menga wibagi ikibi abarengero badukoreye Ntabandi bangendanya atari zijyumva z'abarengero
Zibera ndavyumva kubabaye Niwe reka guhagarika umutima ugiye wumva ngo umwana wawe bamutaye mu mvuto
Ndavyumva Waho data wanje nagira ubona ko ko bitababaje
Mugabo uko biri kose zibera n'ucugira uburenganzira bwo kwifatira abandi mu gahanga ubagiriza ibintu atanifatiro bifise none cyane hafashwa seriko bonyene
ndakubwire gakade burya jewe hari gihe ndakuraba uri kurafata ibintu minenegwe nkibaza ko bakoroze no kuri kwimana wowe
ngukava wanje ngondo gwanyene
eh umviriza mutama wacu marandura igihe aducira gace ko abarengero bafitiye umugambi wo kuduhonya wabiravyira lirari bokeye ndakubaze ntibamutwaye buguru budakora hasi iyo shetani nyene y'umupolisi agomba kumpekura siwe yamutodobereje
ega mugabo zibera
ndindira budakeye na kabiri basanga abana bacaho bibereye babateramwo igrenade gasore wanduraze ko yakuwe na rurema urumva umugabo wawe mucuzi aratara atereka kukwibutsa ntubamenye ko atakomoka bagwaga bariko baramwiruka ko gantuze bamubeshera bagomba kumuca umutwe none ndakubaza ikindi urindiriye kugira ngo wemere ko abarengero batugendanye batugeramiye n'igiki gantuze
none gazibera
njewe rero ndakubwiye ko bijya byose ari rementanya ujya mu polisi toto yagize afadikanije n'abarengero ngo mwana wanje baje kumutsinda mu gasho baje kumutsinda mu gasho kadede sha reka reka
erega zibera najye birampagaritse umutima ubwo nditwoca twihuta kwagiriza bo twagiriza atanibyemezo reka tubanze turindire tumenye igitumi igipolisi cyahagaritse abarya bana sivyo none jewe ubu nyene ngomba njya kuraba brigadier toto tubivugane ndaye ko hari ico nufasha
kiriya iko twigira ni indege yanje kiri abo ni baguhendiza moto zawe ni kasanga zova ziguta mu nzira kiri ingo tugende
reka gucanganya abo bantu ubwe mwana
bo warasiteti
na mahoro
wari nga
ego asha ni baraba nabi rero Ashe ubakura no mumazu je ivyo mbona.
Reka 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 sha. Ah kuri parking imana udashapuza utahuko waje. Asha navyo kugotwa. Uno nugiye ngo ndagusimba.
Wapi wangu? Nigire ku majob aho kuri university.
Kandi shango murafite match mu miss?
Ego wangu. Sokana na ekipe imwe y'ibugo frem.
Acha.
Ah tumaze miss mu mwanzo.
Ego asha. Komate ne marabarembe.
Benyene wewe ugejeje he kwitegurira yara y'ibugo. Eh uraraba wipange muhungu hageze je byo mbona byo
ahubwo byose ngoma ndabive mwo
sa
kuri ku imana je ntagira ndabihebe
rarugomba uyihebe
kabisa kabisa none ko atakundiga mani ugire gute
mani nibiki
urumva wangu namye hahandi kubaza ama information ngo bambwire ibisaba ewa nasanze atari ivyanje kweye sha wapi
ariko iyo kazi yoyirata ningene wari ubishubiye ga mani Oya, oya Fred.
Bisaba morale menshi byatari ibazesha. Ngoma Fredenskips. Ngo kuri hasi rase. Aho rero simvuze izindi equipe mutegereza kugura. Eh.
Kumbe bise ivyo byose.
Ibatsi. Narisomye nja numva ntanguye kuzungurirwa intege zose pi. Ewa. Sha. Nakundi nzoce ndabivamo. Aya maherano yakoreje yo. Ewe ka. Wapi? Je nawo no yakura ayo mafaranga.
Yatari muhungu.
Yashi, yatari ni yatari. Aha nacitse intege zose.
Rega mugabo birumvikana.
Eh.
Warizo uza amotari bose mu karere. Bibaza kari brake ga muhungu. Aya.
Aha motari bibugo ni mugero ko twari kwihuriye sha.
Eh.
Noberetse ko abanyarusangi tuzokoma turabambere gucumba. None ubukene buranguye mu ntahiganwe mama yangu.
Oya mugabo ntuce wihuta kubivamwe. Bandanya ukoreshaho. Hari naho azogera bamaze kuyaronka
ariko gashatiye no yakurahe ko nibuga umuntu yahora asimbira karonka akanoti ubibarabara ritagihita neza kubera iyi insecurity ubona noce ndabigenza
guhikiriza nayo nyine ntitworohereje ba
ya
ifuko ibi bintu bihera vrema
nta kintu
ifuko ibintu bihera vrema ubuzima busubire mbanda
ni atari ndakubwiye je kuva wa munsi bankubitambise kade ibya transport yibugo naciye mbanza kuyipowesha kidogo
Ah
andanase kweri ndarindiriye ndaye ko ibintu bisubira mu buryo.
Ubwo byari numvise makuru ngo ninyuma yawe.
Oba
nabandi bashoferi bo ba ayatake.
Acha.
Yego. Emwe kuri rijya barabara nyene.
Ari ubu ni danje wa muhungu. Ariko biramba bace vrema kubona ntazoshobora kuja muri rijya rari. Ningenye nahinda yikaniye vy'indani.
Abizoyijamwe mwana. Muzoyijamwe vrema.
Eh?
Yego vrema.
Abona ko noyijamwe.
For garde espoir.
Wapi mute? Sha. Je vyo kuja hajya muri ra. Hajya nasezeye. Ndayijamwe gutega shati. Anaseze kweyi chati wo urazi ko atacho no guhisha ivyanje byose urabizi gira nawe ingene no kugenza ivyigera rinoshaka nka vyikura mu pi
wi Injira. Kadedi, yari wewe?
Yego.
Kari mwaho gatebe.
Mwaramutsenya kumba. Murambo bari ndabaciriyemwo. Kumbure mwari mwifitiye akazi kenshi.
Oya ntangorane, ntangorane. Nawe ndazi ko ndazi kuzanywe nakazi utaje gutera inkuru.
Ha? Yo wumvaga brigade hari woza aha ku gipolisi wanyu. Azanywe no gutera inkuru.
Namahoro rero ngaho ku mutumbi wawe.
Namahoro atari amahoro. Hari ntama zazimiye. None bandagiye ko zoba zatumberenga.
Abo. Mugaho mubiri wanje. Ronda weraguze hose. No zitoro twari.
Urumva nyakubaha brigade.
Yego.
Hari abana mwa mwarafashe bapfungiwe ngaha. Narinje rero kubaza ivyo ari byo.
Nari bafashwe. Ni bo bazivyo ari byo. Cyane cyo tubibaza. Cyane bazo kakazi kagabuye.
Ekanaje sinari ugomba kubinjirira mu kazi. Mugaho gusa ngira muravyumva naje nk'umukuru w'umutumba ko ntokumva hahagaritswa abantu mu bondongoye. Ko ndeke kubaza.
Jeje byose. Naza ko atarusha twenda kugusa. Kuko twakoze akazi kacu.
Ibyo birumvikana. Mugobe n'abana nabo bari bantumye kubabariza ivyo ari byo.
Muze ndakubwire.
Sa.
Baje abahungu twabafashe bari mu nama tanzwe. Kandi twari twarose makuru avuga ko bari kwategura kugira ibitero ahe rusange. Wanyuma?
Oya nuko. Oya nuko barya abana nta nama y'ikibibarimo. Barya abana ndabazi nta kabikaba.
Ekuta, twebwe turonse hansenyema. Turazikorera ko.
Irya namanya kubahwa jeho narinda yizi. John na gasore bari bansavye uruhusha ndarubaha.
Nacho, ibyo bazaba bitubyiye.
Ikosa riri kuri jewe nyakubaho. Bajya abana narabahaye uruhusha nca ndibagira kuza kubibamenyesha ngo mubimenye. Nama bari mwari ya mahoro.
Aha, urumva rero tubare kure. Abari bo basubirira.
Oya. Kwa ruguko mama shingo mugira umutima w'ikigongo. Bishoboka mubare kure.
Uko siko bigenda madame. Oya suko. Twese twabandanya matozo yacu dusanze atakibagira bataye ariko dusanze bagirwa n'ica bategerezwa kubihanirwa
bajya abana ndabazi bose nta kabikabona ukuri
nanjye nakubiye ko nitwasanga bera tuzobarekura bagiriwe n'icanaho bahanwe hakurikije amategeko nuko
none nkubuga yemwe abi wabo ndababwira gute
wagira ko nyenda kubyiye bon hanyuma niba atakindi ngira ngo kwigira nanjye nkabandanya akazi
Eko murakoze.
Yo. Hako mu bitaro ndahora njyama ku mate. Nari nkumbuye kujyama mu ihema se ndakubesha. Eko.
Ubujya wa mpungu we. Akujyama n'umusonga ku matera. Wofu mujyama hasi ukomeye mu cyacu.
Eko. Sha, aho ntubesha kwe. Kareka.
Nene gafunde. Kandi nyene haragize kunywa umuti. Reka shake ndakurabira amazi.
Ibana. Jeni yomiti yao, inumba ingeza hanyo. Hanyo mnawasi na kizi.
Ura tangui, hewe, ura subiri yama nyama yao. Mama kare na aji.
Lekare.
Isha. Narawo nyuku wa asha.
Lekare kazuka. Uja asha ni kizikizi. Ata kubugi jambo li mge gusa. Na anje ndi hano numa.
Gaudi shau wigira kanyaro tarashika
uja nadya ubwumuna muhungu yarantoye mutima naramubonye nje numva yamucinge yozo ramitse wamenga cyishije police rubo bayi ha muri bikitu
uti rero naho washakiye biti yo usugaye ba uti wifitiye nadya ntacu
ubwo bunini bama kubuvura umubiri nadi yashana umuti w'umutima yo ndamwibimbiri ho nini cyane nibagira ko ndi n'impunzi
aho da uti rero n'ibyiri hema turyamye bwo wiyumviriye nadia uca wibonera ari igorofa
neza cyane oya nawe vugisha ukuri mukimbizi kije cyo mwakibonye gute
basha abanya sacha baye kweri nuko gusa muhuriye mu buhungiro atacyo zo mu marira
nyamba musa bera naye byangombwa byo byoshaho Miracha hagaze neza.
Uti rero iyo bishoboka ubuhungiro ngira ngo shimwe dutana bashawo ukaja kwibera kwa banati.
Eh kasha. Naho nawe ndo ngore waha mu buhungiro. Sino canja ku mukwe ku dalu nawe. Mugao kameme. Yaranyemere ngo oje ndi cishaje kuri restora iya tarangarukirako
ahora tomboye wa muhungu we ega twenza izote bidutsinde muri ikambi
oya najewe nzoza nzoza ndi hagararako nzoza nagende imisi yose
karibu bite
biga ngawe urabisha ngo mu miki komera mwiteretse imiti
vundi
we wakizimu kawe cebura umega wasuye kubicuga kwe
ngo yari ronkeye data wanje ngo umuti w'umutima mugabo
no mukimbizi
atumve mukimbizi magasha nakubwire uraraba neza ashaho nabonye nabitwe umengo hajya kwa Nadia nti hamugwa nabi
bitwe baye ndashari kwa swaganya
oya mugabo bitwe tubisubire wa musi ndagusanga hari akuri restora kwa Nadia hanyuma ukanyika usha
ndo niwe bireka ubikene kwikivyo
eh
iya bika ushije arabesho muhungu to cyangwa kageze duhura kuri restora kwa Nadia
ibatse futi
ko rwa mugaho mwebwe muravuga ibintu mutazi Ingo basi ngaha hanzi ingo ndakubwiye ngo ndakubwiye
Ari je nokuraho twazungurukiye muri kino gisagara ndarushe
Ibi kamba ari twashitse naho
Bazaho twagiri
Ingo twinjire turabe twashitse
Ni gahe Kabo ni ngaho arakotesha ibintu bya mariage
Aha urababutsa
Nukuri je naho ndahaca misi yose ngiye kushura Kabo sinari ndabitse
Wowe nkurikira gusa ndakwereke udashimye ndakwerekana hanze
mara yaje ni bagiye ko avukiye mu gisagara
twebwe mari batwita abatoto bamujimye era wari nabanga ubona gute
hewe igusha hano ni bon vrai hewe none ko mbona byose ari byiza kamara
byose babishimye ntacyo ni wawifise ku mufuko shatu twari duka yose Pero curava he. Engizi gimputano hariya hejuru.
Ipu. Funao. Ama vutano ngaho.
Umviriza hemwe wa mukobwa. Nyamba wibagira ubanze ufise. Erega ni dote hewe.
None. None kuri dote ni makatwa mbari mvutano. Era bazijya kanzu rabashayo.
Akanzu ushamariza kuri dote. Ikanzu bayambara kuri mariage. Dote utegeza kwambara imvutano.
Imvutano gashari?
Imvutano bambara shamari nivyo.
Oya. Oya ntavutano. Najya vumba icyo hari iwacu. Reka sha tubahinduye twambara makanzu agira haruguru ni atocafu.
None. Dosa nizobera ino.
Oya sha. Papa na mama barase ngo nimpaka izobere hariya ku gatumba. Reka yo tuzo twiyambarira makanzu niho tuzogumana amafishere.
Urabwiye sha bibera ino.
Oya sha ntako ntagize. Hako nagize ngo ndabasigurire barazi. She ndavyemera ntakundi.
Shamari. Aho rero umbabarire vrem. Sakuru umbabarire.
Ndakubabarire kube.
Uzocirondera ubundi mu marene ngaho. Jewe aho nivyo nkundira nuko.
Sa? Ndondera ubundi.
Ayo vrem.
Uya shamari.
Umva sha. Nivyo
nibyo ndirire gari.
Urabizi shamariza ko turi plusque des amis. Urabizi ko ndoraho kubera marene. Mugabo vrem. Bibereye hari iwanyu. Ugatumba sinoshobora gusubira yo vrema sinoshobora kujayo nivyo
uya sha ntungira ibintu nkibyo
ukuri ntahura shamari
sinoshobora kuhaza
ntahura ndabigusabye
ari se oya vrema ndagusabye ntungo
ndagusabye ntahure
nuko marene ni wewe nta wundi
umviriza ndakubwire shamari
umviriza utavyumva
umviriza shamari kuva wa munsi badusera magrenade tugiye hariya mu rugendo rw'amahoro naciye mahamuka ndayimviriye honyene n'umutima urasimba
none gasharitse twese siyo tuzoba turi Oya vrema nana kimwe ndagusavye.
Nukuri numva ntohubahuka. Nukuri sinohubahuka. Iyo ndabimenya kare ku rubanza rutazobera inda. Nari kuba nabikubwiye nukuri. Umbabarire vrema. Umbabarire si jewe.
Nako twaramwe tubashimira mwebwe mwese bakunzi ba muri kiukuri mudahengecanya kudutega amatwi tutibagiye intererano nkora mutima mama mutanga kugira mufashe mu gihugu cyo gusubiza hamwe abari mu matati. N'umwe nyene mwaragize ico muvuga ku gice giheruka. Uambere agizi shashikiriza ni Ingabire Bertrand, umukunzi wa Murikiri Kuri wo kumuhweza mu Rutovu, agira ati ndateye ivyatsi n'ibinyuma ingendo ya gwaga yo kudodobereza abagenzi bo kunyamira mabi ngo nuko badahuje ibyimviro. Jore muhinga nawe anurazibera ko kwiye gufatira karorero ku muhungu we Gasore, akamenya ko umuntu ari nk'uwundi maze akama aranira icoteza imbere impande zose. Wa Yesu mugashoho ayi muhinga nyine nawe ati nayi wacu baziberana ba mafoza bari bahari ngo ariko kubera impanuro ziri mu gikino muri kiyo kuri barashoboye guhindura ingendo naho ngakakabazo kugice mujije gutega amatwi. Zibera yumvise ko umuhungu we Gasore ari mu bafashwe n'igipolisi, aciye atangura kwagiriza abarengero ko ari bo baba babikoze kugira umuhungu wiwe baje kumwitira mu gasho. Ubivuze kwiki ukaba wipfuza kwishyura ku kibazo canke ufisi n'intererano ushikiriza twandikire ndi ku butuma bwawe kuri ya nimero 75 88 88 99 50. Turangize twibutsa ko cari gice c'amajana 54 muri gwo rukurikirane rw'igikino muri kirukuri. Murakoze, ururanigwe mu banyu no mu byanyu.